iradio mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongeye kuba ikaze mu bitumwa na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 108.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Rwanda diocese ya Cyangugu ifite umwepiskopi mushya Musenyeri Edouard Sinayobye.
Urashaka kujusenga ubudahwema usabira umuryango mutagatifu ku Mana ishora byose ugatunganya ku buryo budahinyuka umurimo w'ubusaserdoti bukuru utorewe.
Ndabishaka kandi Imana izabifashamo.
Imana yagutangiye umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro.
Umuhango kunyimika wabereye muri stade ya Rusizi. Turahamagara mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Urubanza rwa Paul Rusesabagina rwakomeje atari mu rukiko, humviswe undi mutangabuhamya umushinja. Amaradio atatu yari amaze imyaka irenga itanu akorera mu Rwanda akoreshwa n'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye muri icyo gihugu yahagaritse ibiganiro byayo kuri uyu wa gatatu.
Ibikoresho by'abifuza kujyanisha Abarundi byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke.
Ambassadeur Willy Nyamitwe, umujyanama wihariye wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'itangazamakuru. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Mwiriwe Veniste. Muri Afrika abantu bashika 17 barishwe ku munsi wa kabiri mu bitero bitandukanye byakozwe n'umuhari ADF witwaje ibirwanisho ukorera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bo mu karere byabereyemwo babivuze ejo ku munsi wa gatatu. Uwo muhari ku munsi wa kabiri niho watera imihana y'Isamboko, Chani na Kapoka nkuko byavuzwe na Donat Kibwana musitanteri wa ku karere. Iyo mihana itatu yatewe iri mu gace ka Beni Mbau mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko ku rubibe n'intara ya Ituri. Hambavu y'ubwicanyi abasivile batanu barimo abashoferi babiri hamwe nabo bari bunguruje bariciwe mu kindi gitero ejo ku munsi wa gatatu kwibarabaragi Kasindi ligana ku rubibe rwa Uganda nkuko abategetsi baho babivuga. Ku wa gatanu w'ibihezeoni yavuze ko iyongerekana ry'ibitero bikorwa na ADF kuva mu ntango z'uyu mwaka byahitanye abantu 200 n'abandi 440 bataye ingo zabo. Umushikiranganji wa Kenya w'intwaro mu gihugu hagati yaratangaje ejo ku munsi wa gatatu umugambi wo kugara ikambi zibiri zirimo impunzi 410 zahunze intambara n'intwaro z'umukazo mu bihugu bibanyi cyane cyane Somalia. Kenya yasabye igisata cyawe nikijejwe impunzi HCR kwerekana mu ndwi zibiri ingene bategekanya gutahukana izo mpunzi. HCR yavuze ko izobandanya inzira yo kuganira kandi gasaba Kenya kwemeza ko umutekano w'izo mpunzi uzocungegwa. Yavuze kandi ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi kuri izo mpunzi cyane cyane kubera iki kiza cya COVID-19. Umushikiranganji Fred Matiangi yavuze ko atabiganiro bikenewe kuri iyo ngingo. Ku munsi wa kabiri abategetsi ba Kenya babwiye HCR ko izo mpunzi zizorungikwa ku rubibe na Somalia mu gihe izo kambi za Dadaab na Katkuna zitokugagwa. Muri Afrika kandi umukuru w'umuhari w'abagwanyi muri Libya Mahmoud al-Welfali yarondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha byo mu ntambara yarishwe arashwe n'abantu batamenyekanye mu gisagara cya Benghazi kiri mu buseruko bwa Libya ejo kwa gatatu. CPI yari yamusohoreye umutahe wa mbere wo kumufata mu kwezi kwa kane 2017 imwagiriza ko yategetse canke wenyine ubwiwe yiciye abantu 33 mu 2016 n'ibihumbi 2017. Mukwezi kwindwi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani CPI yamusohoreye yundi mutahu gira kabiri ku byaha byo mu ntambara. Iyo sentare yavuze ko yarashe arica abantu cumi ku rwinjiriro rw'umusigiti I Bengazi mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 24.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru avugwa mu makungu, perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yaragize umubonano n'abahanuzi mu gisata gikurikirana abinjira n'abasohoka mu gihugu hamwe n'abategetsi bakuru bakuru ba leta. Ni umubonano wari utumbereye kurabira hamwe ukuntu botorera umuti ikibazo cy'abimukira ahanini bagizwe nabo muri Amerika yo hagati bisuka ku bwinshi ku rubibe rwo mu bumanuko Amerika ihana na Mexique. Perezida Biden yarasagirijwe mu minsi iheze n'abarepublikani hamwe n'abademokrate basangiye umugambwe muri Kongere ya Amerika, bamusaba gusigura igituma abo bimukira bava muri Guatemala, Honduras na El Salvador baza ku bwinshi muri Amerika. Igihugu cya Canada cyarafatiye ibihano cyo ku munsi wa gatatu abategetsi icyenda b'Uburusiya bagirizwa ibyaha bikomeye byo guhungabanya agatoya ka muntu no gucecekesha abanegura leta barimwo Alexei Navalny. Umushikiranganji wa Canada ajeje imigenderanire n'andi makungu Mark Garneau yavuze ko Canada n'ibihugu bicuditse bizobandanya kuremera Uburusiya gushika burekuye Navalny hamwe n'abanywanyi biwe hatubahirijwe amategeko nk'uko Canada ibisigura. Abo ibi bihano bya Canada bitumbereye n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe umutekano Alexander Bortikov hamwe na Igor Krasnov, umucamanza yaciriye urubanza Navalny, ndetse n'umukuru w'amabohero Alexandri Kalashnikov hamwe n'abandi bategetsi b'umushikiranganji bwo kwivuna abansi. Uburusiya bwamiriye kure ibyo bihano bwemera ko buzogira icyo bukoze nabwo mu kwihora. Ibihano byafashwe ntibyashyizwe ahagaragara.
Urakoze Aloys Bigirimana, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigali ni kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.kadomo radio yacu www.kadomo.com, naho ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Rwanda diocese ya Cyangugu ifite umwepiskopi mushya Musenyeri Edouard Sinayobye. Umuhango wo kumwimika bere muri stade ya Rusizi yaho mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari abikurikirana. Temistocle Mutijima, wiriho w'umuhango ugeze he?
Niriwe neza Veniste, niriwe n'abakurikiye Ijwi rya Amerika. Kugeza ubu nk'uko warumbajije aho umuhango ugeze, babungubu abepiskopi bose bitabiriwe uyu muhango barimo barakorera ikimenyetso kumwepiskopi mushyashya ariwe Edouard Sinayobye, uheruka kugenwa na Papa François ngo abe umwepiskopi wa diyosezi gatolika ya Cyangugu. Ubu rero ntabwo yari yashyikirizwa inkoni y'ubushumba ndetse ngo yambikwe n'ingofero y'umwepiskopi nico nakwibutsa muri abo bepiskopi bitabiriye uyu muhango harimo Kardinali Antoine Kambanda uyu akabari arikiepiskopi wa Kigali harimo kandi Philippe Rukamba wa diocese gatolika ya Butare akaba ari na uyoboye uyu muhango ubusanzwe akaba ari n'umukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda muri iki gihe harimo kandi Musenyeri Mbonyintege Smaragde wa diocese ya Kabgayi hari kandi Musenyeri Hakizimana Celestine wa diocese ya Gikongoro ari nawe wari umaze igihe ayobora iyi diocese gatolika ya Cyangugu abifatanya no kuyobora diocese ya Gikongoro asanzwe abereye umushumba harimo kandi na Musenyeri Siveriani Nzakamwita wa diocese gatolika ya Byumba hakaba na Harolimana Vicente wa Ruhengeri wa diocese gatolika ya Ruhengeri mu bijyanye wenda n'ubuyobozi bwite bwa leta ubuyobozi bwite bwa leta muri uyu muhango buhagariwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ariwe Gatabazi Jean Marie Vianney ndetse na guverineri w'intara y'uburengerazuba ari nayo diocese gatolika ya Cyangugu ibarizwamo ariwe Habitegeko François
ibi birori bibaye mu gihe cyo kwirinda COVID-19 ingamba zubahirijwe zite
kindi wenda muri ubu buryo abwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 amaparuwasi agize diocese ya Cyangugu yagenewe umubare muto cyane rwose w'abakirisitu basanzwe bagomba kwitabira umuhango kuko buri paruwasi imwe yagenewe abakirisitu batarenze 10 n'abantu 10 gusa kuri buri paruwasi akaba aribo bemerewe kuza kwitabira umuhango wo kwimika umwepiskopi mushya no kuvuga Musenyeri Edouard Sinayobye
twibutse muri make amateka y'iyo diocese ya Cyangugu
diocese gatolika ya Cyangugu nta mwepiskopi yari ifite kuko yayoborwaga mu buryo bw'ubuyobozi na Musenyeri wa diocese gatolika ya Gikongoro ariwe Celestine Hakizimana wabifatanyaga no kuyobora diocese ye ubu rero kuva uyu munsi ikaba ibonye Musenyeri mushya ariwe Musenyeri Edouard Sinayobye
Temistocle Mutijima kuri stade ya Rusizi Icyangugu ahabira umuhango kwimika umwepiskopi mushya wa diocese ya Cyangugu Musenyeri Edouard Sinayobye tukiri mu Rwanda kuri wa kane urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakomeje imirimo yo kuburanisha Paul Rusesabagina n'abandi bantu 20 bareganwa ibyaha bitandukanye birimo n'ibijyanye n'iterabwoba urubanza rwabaye Paul Rusesabagina atari mu rukiko ariko humviswe undi mutangabuhamya umushinja inkuru irambuye asumutakabuye
umutangabuhamya wumvise kwe n'urukiko ni Habiyaremye Noel wahoze ari umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo za FARC waje no kuba mu ngabo za FDLR Habiyaremye Noel yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina mu mwaka wa 2006 akamugezaho umugambi yari afite wo gutera u Rwanda akamusaba inkunga Habiyaremye Noel wari usanzwe uba mu mashyamba ya Congo yabwiye urukiko ko yari yatangiye gukorana na Rusesabagina ibikorwa birimo gushakisha abarwanyi bazamufasha guteza umutekano muke mu Rwanda uyu mutangabuhamya yavuze ko yagiye yohereza amafaranga mu bihe bitandukanye ayo yabonye yagiraga ku 800 by'amadolari Habiyaremye yabwira urukiko ko bari bataragera ku mugambi wo kugura ibikoresho bya gisirikare usibye telefone ya satellite bari bagiye kugura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye ibafasha mu itumanaho Habiyaremye yavuze ko i Burundi yari kujyanayo na Colonel Biturende Tarsisi yari yarabwiye uyu mugambi ndetse yaranamaze kumuhuza na Rusesabagina baraganiriye Habiyaremye Noel yabwira urukiko ko Colonel Biturende Tarsisi yarasanzwe akorana na Madame Ingabire Victoire nawe warezwe gukora n'imitwe ishaguhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse agahanirwa iki cyaha uyu mutangabuhamya yavuze ko Biturende yari yamubwiye ko afite gahunda yo kujya mu Burundi, amubwira ko afitanye gahunda na General Adolphe Nshimiyimana wari ukuriye iperereza. Ati nabibwiye Rusesabagina nsaba kuzajyana nawe i Burundi. Habiyaremye yabwiye urukiko ko Rusesabagina yahise aboherereza amafaranga y'urugendo ndetse nayo kuzagura telefoni za satellite zari kubafasha mu itumanaho, abasaba kuzayafatira i Burundi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko ubwo bajyaga mu Burundi gufata ayo mafaranga ndetse no kubonana na Adolphe, Habiyaremye na Mbiturende bafashwe n'ubuyobozi bw'u Burundi bahita babohereza mu Rwanda babanyujije ku Kanyaru. Habiyaremye nowe ndetse na mugenzi we Mbiturende Tarcisse bose bagaragaye mu rubanza ushinjacyaha bwaregagamo umunyapolitiki Ngabire Victoire ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Habiyaremye yafungiwe icyo cyaha ndetse akatirwa imyaka 3 n'igice, ubu akaba yararangije ibihano bye. Urubanza ruracyakomeje, ubushinjacyaha busobanura ibikorwa bya Rusesabagina muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yifashishije fondasiyo yo gufasha yari yarashinze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri dosiye y'ubucamanza mu Rwanda, tubabwire ku rukiko rukuru rwa gisirikare rufata kuri wa kane icyemezo ku rubanza rw'itsinda ry'abantu 32. Iryo tsinda rirangajwe imbere na Major Habib Muzafiru wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda. Benshi mu bagize iryo tsinda bafatiwe mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko bari mu mutwe wa P5 batozwa igisirikare mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwabasabye gufungwa buzima bwabo bwose. Bamwe muri bo bemera ibikorwa bakoraga ko byari bihagarariwe na General Faustin Kayumba Nyamwasha wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amaradio atatu yaramaze imyaka irenga 5 akorera mu Rwanda akoreshwa n'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye muri icyo gihugu yahagaritse ibiganiro byayo kuri wa gatatu. Ayo ni radio Inzamba, radio y'abanyagihugu RPA ariyo Humura, na radio na television Renaissance. Mugenzi wacu Diane Nini na Hazwe yabaje Bob Rugurika, umuyobozi wa radio y'abanyagihugu RPA, impamvu y'iryo hagarikwa.
Arahezi igihe leta y'u Burundi icyatwa ibiti n'amabuye, isaba amakungu itotezwa ry'abamenyeshamakuru mu gutanga igitaye mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyeshamakuru ariko bakorera mu mahanga bahagarika taki cyabyo. Uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyeshamakuru biri ku bihamwa na leta y'u Burundi, twafata ingingo yo kuba turabangiriye mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ibyo rero n'ingingo ikavuye kuri twebwe, ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata ku nyungu z'ibibazo ibintu biriya fumbure uno munsi umuntu adashobora gushyira hejuru.
Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe mbwa byari ngombwa ko ifatwa yavuye kuri inde?
Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze, kubera ko iyo leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa. Twe rero twabonye ko kufata icyo bita indecision stage ni ingingo itaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba n'ibintu bijya cyane inyungu z'abana bariya.
Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira icyo u Burundi cyaba cyarasabye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimo kubasavye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'Abarundi nta sano bifitaniye nayo, sivyo u Rwanda rwari ruriko rurubahiriza?
Ndiyo no munsi sinozaho ngo mvugire leta y'u Burundi cyangwa ngo mvugire leta y'u Rwanda ku biganiro bariko baragirana, ariko icyo nukugia nuko leta y'u Burundi ntaho ikavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa cy'abamenyeshamakuru batotejwe bagahungira hanze hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwatumye ibimenyeshamakuru byacu gukangaza abamenyeshamakuru barenga ijana ariko mu gukabandanya sinibaza ko muri bino bihe abantu ku isi bashobora kubura aho baza barakita ibyo cyangwa amakuru yabo.
RTA ariyo humura inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye kubushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda rw'abasazi.
Namaze kukubwira yuko twebwe twafata ingingo yo kugara ariko bitaguye kugushaka kwabo.
Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akorera mu bamenyeshamakuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho ikigiye gukurikira n'icahe.
Tuzovugana n'abatandukanye byega haba bamenyeshamakuru nyine bari mu mahanga haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afata mijyanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa agati y'akazi nta muntu eka mbere haba n'amaleta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyeshamakuru mu Burundi ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'u Burundi ikibazo nkoramutima aho usanzwe ubizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bya Buraya na Leta y'u Burundi kugira imigenderanire isubire kunaguka kugira ubumwe bya Buraya isubire gufata Leta y'u Burundi mu bijyanye n'iby'uburyo harimo ikibazo cyo kureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abamenyeshamakuru bariko barakurikirana ukarenganyo bakabareka bakidegenja. Njye rero ni umuntu nibera yuko ibyo bibazo bizokora ibice
bobe rugurika nka RP yari humura yoyo isanzwe ifite izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi aha turavuga nka Twitter yanyu turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu cy'u Burundi dukeka ko mufite n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda nago nyene ubwo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya rikora.
Harimo usanga hari twebwe dukoresha kanke biri mu bihugu bitandukanye izo nibaza ko mu misa uzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye.
Bobe Rugurika, twibutse ko uri umukuru wa Radio Publique Africaine RPA ari izwi nka Humura, tubashimire kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika.
Murakoze, turabashimye namwe.
Icyo cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyatiriwe gute mu Burundi twunze umujyanama wihariye wa President Ndayishimiye mu by'itangazamakuru Ambassadeur Widi Nyamitwe yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo cya mbere nibaza yuko gushoba ari igitutsi kuzita ibimenyeshamakuru kuko bijya nk'ibyo ari ibimenyeshamakuru murazi ko bishyikiriza inkuru zo kujyanisha bose rimwe cyari ibikoresho by'abifuza kujyanisha Abarundi byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke rero ko hageze aho hafatwa ingingo nziza y'uko byugara murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kukabanza ko turabavandimwe.
Ambassadeur Widi Nyamitwe umujyanama wihariye wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'itangazamakuru. Muri Tanzania impunzi z'Abarundi zirenga 70 zifungiwe muri gereza nkuru ya komine Kibondo mu ntara ya Kigoma barazira kuba barasohotse mu nkambi batabifitiye uruhushya ubujura bakoresheje intwaro no guhungabanya umutekano mu nkambi. Inkuru irambuye James Jovine.
Ibyo biharuro byemezwa n'umurongozi w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane. Muri bo abagabo ni 75 n'umufasoni umwe. Bwana Gaspar yasaba impunzi kubahiriza amategeko asabwa kubera minsi yose biciye mu nama zitandukanye bama babariwe ibisabwa kugira babe mu nkambi atankomanze. Benshi muri bo iyo bagize ibibazo nka mwene ivyo barakunze gufungwa kubera badaha bahabwa bunganizi mu by'amategeko bo bafasha kuburana bwana Gaspar yemeza ko hari abarundi 20 baraye bafunguruwe kuko barangije ibihano byabo uyu ni bwana Paul Gaspar umurongozi w'ibiro by'uruja n'uruza muri commune Kibondo mu kiganiro n'abanyamakuru
taarifa zilizopo kulingana na kumbukumbu zetu kuhusu walioko magereza na jumla ya wafungwa
abari mu gasho ibitigini 70 abarundi ni 76 abagabo 75 n'umukenyezi umwe uyu ndumwe nuwaje ava mu Buganda amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusoma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
mengine ambayo ni kawaida katika jamii unajua tuna kambi ziko hapa kwa hiyo hii hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi
bwana Gaspari ahamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira zibe mu nkambi yatankomanzi ikindi yasaba impunzi kwitwararika usaba uruhusha iyo zikeneye gusohoka mu nkambi kugira ntizigire ibibazo mu nzira
unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili ni vigumu sana
urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe none wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane abasohoka ni benshi cyane natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri gukora isakwa mu bijiji bituranyi abo dufashe duca tubafunga ngira abandi bamenyereho ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
kama wa Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi na kuna sheria ya wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mle mtu hawezi kuwa anajifanyia mambo yake tu kama yuko kwao Burundi no
muri ivyo biro by'uruja n'uruza twahasanze abarundi 6 bafashwe kubera gusohoka inkambi badakurikije amategeko bariko barategurwa kujanwa kuri sentare mu kiganiro n'iri rya Amerika bavuga yuko igituma basohoka inkambi ari kujya gushaka ubuzima no gutemberera inshuti zabo mu yandi makambi
kandi narayitorotse mu kuvuga twe gukuru dukora mu nkambi kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidia nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi na nabuza amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi yambwira ngo hari umuga afise ikazi hegereye inkambi nyine nari ngiye nyine guca amahera nakora 2 ku munsi ndabona ati kweri ubuzima umugenzi nabo tereka ntukora yo ku munsi nta
sine gasoka ikambi na munsi uyumwe none mukazana wanje araje kundaba je kundamusa shagira ati abuzukuru wawe barakuyidogera baragukumbuye nirawo kuje nkaba ntarahamenya turusha tujyane bica bituma ikaya nta n'iminsi minshi yaramaze iwanje bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabwigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri none rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko ntakunda
ugasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukore hanze muronka kungiye n'urya n'ubundi baguma badufashe bo tufashe nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka
abafatirwa nyuma y'inkambi kenshi bacibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamara igifungo cyabo bagasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu gihugu cyabibarutse nabo baratahanwa nk'uko bisanzwe burukumwa kutashe arafungwa barenga gato 120 muri komine Kibondo mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
uyu munsi mu mateka ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1994 nibwo ingabo za Amerika zari muri Somalia zahavuye burundu
uyu ni umwanya w'izaranze no munsi mu mateka na Venus Shimimana
Intambara yabereye muri Somalia kuva mu mwaka w'1980 kugeza muri 1990 yaguyemo abantu barenga 300,000 n'abandi bagera kuri 1,000,000 n'igice bavanwa mu byabo muri make iyo ntambara yateje inzara yoguje Somalia yose icyo gihe imfashanyo yoherezwaga yafatwaga n'imitwe yarwanaga maze ikagurishwa mu bihugu bihana imbibi na Somalia kugira ngo babone imbunda zicaga abaturage icyo ni cyatumye umuryango w'abibumbye wiyemeza kohereza ingabo zo kubahiriza amahoro izo ngabo ariko ntabwo zageze ku nshingano zari zahawe n'ubwo bwose zashoboye gutsimbura imitwe y'ingabo yarwanaga n'abari bayishyigikiye bari mu rwa mukuru Mogadishu kandi umupaka wa Somalia na Kenya ukarindwa nyuma y'ibitero bagiye bagaba ku mitwe yarwanaga bikabapfubana ibihugu byinshi byari byarohereje ingabo muri Somalia byazivanyeyo mu kwezi kwa cumi umwaka w'1993 ingabo z'Abanyamerika kabuhariwe mu kurwana zagabye igitero kuri Mogadishu zikaba zazijyanywe no gufata mpiri abari bashyigikiye General Mohamed Farah Aidid icyo gitero bakigiriyemo ibizazane maze abasirikare 18 baricwa abandi 73 barakomereka nyuma y'iyo nsanganya nibwo Amerika yafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zayo muri Somalia ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1994 kuva icyo gihe kugeza amagingo ya Somalia ntirabona umutekano ahani udusoreje aya makuru twari twabateguriye hamwe na Mukubel ya Baro wafashije kuyabagezaho aho muri hose ku migabane yose y'isi aho mu nzira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.